Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turamakije inshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibihugu by'ibihangange bivuze ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyabyo mu byerekeye politiki n'ubutunzi mu karere ka Afrika. Niye mpamvu iri kituma ivyo bihugu bisubira gushimikira ku karere ka Afrika bifatiye ku nyungu zavyo. Nikihe ibihugu byo muri Afrika biko bikora ku bijanye n'ico gishika gishasha c'ivyo bihugu. Muri ico gihe ikiza cyo mugera wa corona kiriko gitera gikwiragira ku isi, niyihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cyane cyane ku bijanye n'akarere ka Afrika. Mukiganiro muri Isanga twatumiye Lionel Remesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu, yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara ca San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntarambiranye mutumire, ndabaramukije.
Ndabahaye mwiriwe.
Niki yakiriko gituma ivyo bihugu vy'ibihangange bisubira kuniganira muri Afrika?
Afrika urumva muri iyi myaka ari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange byifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Urabona muri Afrika hari ibihugu birenga 50 kandi ibihugu byinshi dufatiye nka Amerika, Amerika yamye ikorana na Afrika mu bisate byinshi. Hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba Ubushinwa, ubu urabona n'ubumwe bwa Buraya bariko baragerageza gukora cyane muri Afrika. Igituma ni uko muri Afrika hari ibintu byinshi iterambere rirakenewe kandi hariho n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere. Ikindi gikomeye ni uko hari urwaruka rwinshi, hari abantu benshi ku buryo muri Afrika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza. Hariho icyizero yuko muri Afrika hashobora gutera imbere nka kujya mu Bushinwa hateye imbere kera.
Ivyo muravuze ko hariho amatungo kama mu butaka muri Afrika, hariho n'amajwi 58 ibihugu 54 vyo muri Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bituma ivyo bihugu by'ibihangange bihaza. Ku ruhande rwa Afrika izo nama zikunda kuba haba hagati ya Afrika n'Ubushinwa, hagati ya Afrika n'Uburusiya, hagati ya Afrika n'Ubumwe bw'Uburayi, hagati ya Afrika n'Ubwongereza. Urabona abo bategetsi nibo baja muri ivyo bihugu, abategetsi b'ivyo bihugu baza muri Afrika. Ivyo ntivyerekana kumenga Afrika izoguma ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n'ivyo bihugu ku nyungu zabo.
Icyo ni kibazo ciza cyane. Icyo nibaza ni uko muri iyi migambi urabona imigambi hagati ubucuti bw'ibihugu bwa Afurika n'ibihugu biteye imbere, hariho abo iyo migambi yamyeho kuva na kera, hariho n'ibindi bihugu ubu byari byateye imbere mu nyuma nabyo bihaye biza muri Afurika nabone kuza kudandaza no kugerageza kuronka ayo matungo nyine ari muri Afrika no gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Igikuru ni uko n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye nabyo ne kuraba ico bafasha nabone kuko igikomeye nuko iyo mu bintu by'ubudandaji keneye gukorana n'ibindi bihugu ni hamwe mu kirundi bavuga ngo mushiga rimwe ntijyarika no kuvuga yuko ibihugu byo muri Afrika birakwiye gukorana neza nivyo bihugu bifite ubushake bwo kuza gukorera muri Afrika kandi bakahindura n'amategeko akorohereza abadandaza korohereza abanyamitahe bakazana amahoro bakagwanya ibyaruswa ibyo nibintu bituma bigira intumbero nziza hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe bikaborohera kuza muri Afrika.
Tegetse bibugo byo muri Afrika barashizeho akarere kurujanuruza atantambamyi mu by'ubudandaji ku rwego gwa karere kose ka Afrika. Nibaza ko ayo masezerano azoja mu bikogwa mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ibyo bizofasha kuvyerekeye iyo mitahe ishobora kuba ivuye nko hanze. Ni icyumviro ciza abategetsi bo muri Afrika bafashe ku bwanyu.
Ego icyo cyumviro bagifashe ni ciza. Icyo turindiriye kuraba nuko ukungene icyo cyumviro kizoja mu ngiro. Hajya icyama kigorana ni ingiro. Icyo ni cyo kimera nk'ikigorana henshi. Ariko ikiza nuko ubiravyo ukungene Amerika ifise ubucuti na Afrika n'ibihugu byo muri Afrika. Hama hariho imigambi myinshi yagira kogwa no muri kahise. Ariko uravye aho imigambi yo muri kazozo urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagira kurikirana ku migambi yoba yarashizweho kuva muri kahise. Icyo gituma muri ico gihe rero nk'abategetsi nyine bo muri Afrika naho bashaka kugirana kugururanira imihora hagati y'ibihugu byo muri Afrika. Ibyo ni byiza cyane, ibyo ni byiza cyane kuko bizotuma nibyo bihugu washaka nka Amerika canke n'ibindi bihugu bafite abanyamitahe benshi bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri Afrika batarinze kugira ingorane y'ukuja mu bihugu 54 bakurikiza amategeko y'ibyo bihugu byose. Ibyo biragora cyane abadandaje.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone. Desire ari ku murongo. Desire watwumva?
Ndabumva neza.
Desire uri he?
Mu Burundi Makamba kayo.
Ikibazo icyumviro ku mutumire?
Mutumire se ndamubwiye ati nayo nyibwira.
Yitwa Lionel Remesha. Yigisha kuri kaminuza ya Alliance International University mu gisagara cya San Diego gaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Cyo nanje ndabakurikiranye kuri Facebook nyuma ndatanga nimero yanjye ayamangirwa amahirwe hanyuma kimwe mbanje kubashimira.
Murakoze.
Hama jewe icyumviro nsise ko ndabonye hari ibijyanye no gufashanya hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu biteye imbere na cyane cyane mu bya politiki n'ubutunzi. Hama jewe impungenge mfite ni imwe kuko problema ibihugu byateye imbere rimwe na rimwe birafasha Afurika kandi ni byiza n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimo harimo ibyo badufasha natwe tugashyikirwa bwa rero kuko n'umuntu wo mutume yakivuze byose biva ku bategetsi igihe dufate nk'akarorero niyo basinyanye n'ayo masezerano bikava n'abategetsi ibyo bavuganye nusaba igihe bazogenda yuko bityo bamashyigara cyicaro bakabubahiriza abantu badanye imitahe bagakura neza. Icyo ni kimwe kandi n'igihugu baba bajemo haba harimo umutekano. Icyo ni kimwe harimo igira kabiri byerekeye bya politiki ntitegera usanga risokere ndende usanga risokere ndende andabigoye ubwaye nkagira impungenge kuri iki inama afatira kuri Congo iyi demokarasi yani intwaro rusange kubera abantu igihugu gifise soso ririshe ubwayo ngiye kuraba bene igihugu ukuntu usanga babayeho basanga nyine ntibigize ntibishemeke nicyo nsaba ku bwanjye intererane abategetsi batuba borohereze kandi ntibize inyungu zabo ntibize n'inyungu za bene igihugu. Ama murakoze.
Murakoze. Turabashimiye ku cyumviro cyanyu Desire. Tugaruke kuri ako karere kuruja n'uruza tantambamye mu by'ubudandaji ku rwego rwose rwa Afrika. Amasezerano yashizeho ako karere azoshyirwa mu bikorwa mu ntango mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Abane bagura ukugene gishirwa mu ngiro ry'amasezerano n'imigambi irashe iba yashizweho ku rwego rwa Afrika baravuga ko nibi bizohura n'ingorane ntambamye cyane cyane ko ibihugu byo muri Afrika ibyo bita protectionisme mu rurimi rw'Igifaransa baravuga ibintu byose bijanye n'inyubako nk'amabarabara bimeze no abavuga gutyo ubona bavuga gutyo
ego urumva ibintu byoroshe gushira umugambi nk'uyo kuko n'umugambi munini gose n'umugambi munini cyane gushira mu ngiro bizogorana gatoyi ariko icyama gifasha n'ubushake bw'ibihugu kuko naho muri Afrika urabona Afrika nini hari ibihugu byinshi ariko ibihugu nabyo ariho nibikereuka gusomba ibindi iyo habaye nk'imigambi mishasha ibihugu rero bizokerebuka bikagerageza kuraba iyo migambi mishasha bakaraba amategeko boba bafise cyanke ingorane boba bafise aho bakwiye gushira ubutunzi cyanke baramutse basaba ingurane aho boshirizo ngurane kugira bishobore korohereza iyo migambi ico kintu nico cofasha gushira iyo migambi mu ngiro ariko inzitizi zirahari ana ibihugu byinshi bifise ubutunzi butangana hari ibihugu bizoborohera batanguye kubishira mu ngiro hariho n'ibindi bihugu bishobora kubera bitazo bibyiteze ukungene ibintu ibidandazwa bigenda hagati y'ibihugu hari ibihugu bishobora guha kumera nk'abahahombera bagaca bashaka gusubira kugara imihora ariko ibyo birashika kenshi iyo habaye imigambi nk'iyo amasezerano akuraho amakori afasha uruza n'uruza rw'ibintu hari gihe ibihugu biza biraganira ariko igikuru nuko biza biraganira bikaguma bakoma hari abukunge n'amasezerano ashobora gutuma n'ibihugu bitariko birahaterera imbere cyane ukungene navyo nevyo hatorera koyoko
tugaruka ku mirongo ya telefone bise Octave uratwumva
umva mwamse
maramutse uri he Octave
andi Iowa
ngaha muri America
yego mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa
yego
ikibazo kimwe kuko ndikumva yita ku nyungu za Afrika gusa ahari kwari igira inyungu mu kunguka ibihugu binini ariko ndamubaza kubyerekeye na Libya n'urugero ko abazungu birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba kwa mahoro yabuze muri Libya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa nuko ahubwo ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hari inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko iki gihugu cya Amerika cyavugaga kuri Perezida Nkurunziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na Minembwe n'ibyari biri kubera muri Congo kuko hari inyungu zabo zitari kuhangikira mbese ibyo muri Libya byose kubera inyungu zabo zitari kwitabwaho icyo ni ikibazo kimwe ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo n'abano niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu cyangwa se kubyerekeye no guhindura amategeko nshinga kuma ku butegetsi kuko ibihugu birabifite kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu murakoze
abishure
ego abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane reka mpere ku kibazo cya kabiri yarabajije muri icyo kibazo rero inyishu nuko uravye nk'imigambi ya Amerika cyane muri Afrika imigambi kuva na kera Amerika yamye ifasha mu bisate byinshi uravye nk'ikigo cya USAID ibikogwa bagira ni ibikogwa bikomeye cyane nko mu bintu bijanye n'uburimyi ubworozi ukogerageza nuko imfungurwa ziboneka zikwiye mu banyagihugu kuko ni nka kujya baca umugane mu Kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa kuko abantu batezwa kugwanya inzara urumva ariho iyo migambi ifasha kugwanya inzara hakongera kabandi migambi ya USAID nyene abafasha mu kwigisha by'intwaro ya demokarasi mu bihugu kugira abanyagihugu batore abo bifuza batore abo abazobafasha kubateza imbere urabona ibihugu byose birigenga ariko ni kintu gikomeye ko demokarasi ihaba kandi hangama agateka kazi na muntu nakone ni kintu gikomeye cyane ni kintu birigwa barigisha bafasha n'ibihugu guhindura amategeko yoba adafasha agateka kazi na muntu cyangwa adahimiriza agateka kazi na muntu bakongera bakagira n'imigambi myinshi kandi myiza cyane cyane mu gisate cy'amagara y'abantu ari ibintu byinshi bafasha urabona ari nk'indwara zivyaduka zabaye zaba tuvuge nka Ebola Ebola igihe yaza imara inganda muri West Africa barafashije gose muri icyo gihe kugira ntibandanye itekize inganda muri Afrika cyane ku isi yose nicyo ni ikintu gikomeye kandi urumva ngaho bazana abahinga bakazana amafaranga bakazana ibikoresho bakongera bakazana n'inyigisho kuko muri Afrika turafise hari abantu benshi muri Afrika bize hari abantu benshi basubumenyi ubuhinga urumva babahaye ubushobozi imiti ibikoresho barashobora kubikora ikibazo kiyo cya mbere naco ikijyanye n'amahoro n'umutekano Amerika irafasha cyane rwose mu bijejwe amahoro n'umutekano ku rwego rwa Afrika nzima ariko ibihugu byose navyo ajya ni hamwe bavuga ngo Imana ifashe urifashije ariko ikintu gikomeye hajya naho umuntu naho igihugu coba gikeneye ugifasha abanyagihugu nabo barakwiye kumva yuko amahoro n'umutekano ari ikintu gikomeye kandi n'ikintu cyabo ico ni kintu ni inyigisho dukwiye abanyagihugu nabo ni bakwiye kumenya akamenya uruhara rwabo mu bintu bijanye n'umutekano kuko ubonye nk'umubanyi wawe umutekano wabo usinzikajwe aho no kumenya yuko ibintu bijanye n'iterambere ari ibintu bidazoshoboka
reka duvise kandi Emmanuel ku murongo Emmanuel uratumva
yego ndabumva
uri he
ndi Kigali mu Rwanda
uvise ikibazo ikimvi
bo ikibazo nashaka kwa mutumirwa ese ko iyo miryango kuba yaza muri Afrika ntago ari ibintu bibi ahubwo ikibazo nuko baza ugasanga nyine baje bazanye iryo terambere ariko ugasanga abaturage mwe namwe bamwe barabihomberamo nk'urugero iyo baje kubaka nk'imihanda hari igihe usanga abaturage bari kubasenyera amazu ugasanga nta nubwo banabishyuye biragaragara ko haba harimo ba rwiyemezamirimo bafashe ayo masoko yo kubikora ariko ugasanga nyine harimo n'uruhande rwa leta nyine ni ibintu tutamenya neza ariko ni byiza ariko ku ruhande rumwe ariko no ku rundi ruhande ni bibi bagiye basobanura ikintu uko kiri ntibagate hirya no hino murakoze
murakoze turabashimiye Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga dufite umutumire Lionel Misha yanonosoye ivyereke budandaje impuzamakungu yigisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turiko tuvuga ku bihugu by'ibihangange biriko biniganira muri Afrika bigerageza gukomeza igihagararo cyavyo mu vya politique n'ubutunzi mu karere ka Afrika abitegereza ibintu baravuga ko ataterambere ry'ukuri rishobora kuhaba ubutunzi budatushobora gutera imbere biboneka mu karere ka Afrika ibintu bijanye n'inyubako twariko turavuga vya infrastructure cyane cyane nk'amabarabara tamabarabara meza hari ivyo byose mwariko murasigura iterambere imitahe y'abanyamahanga bizoshoboka gute atamabarabara yubatse hagati nako karere kashizweho ku ruja n'uruza mu by'ubudandaje atantambamye ku rwego rwa Afrika yose atamabarabara imbere mu gihugu kimwe kimwe izo nyubako zitahari
ego icyo ni kibazo ciza kuko amabarabara n'ikintu cyane akikenewe cyane iyo hageze ibintu byo gutandaji amabarabara arakenegwa arakenegwa n'inzira z'igari ya moshi icyo n'ikintu kizokenegwa cyane kandi baze yuko muri iyo migambi rero bazoraba nkaho bashaka kugira inzira z'igari ya moshi ariko urumva byose bisaba amahera menshi urumva ibihugu bizotegereza kuzosaba ingurane nko mu bisate mpuzamakungu za World Bank IMF bagire ingurane bagire ingurane zo kugira ayo mabarabara cyangwa ayo magari ya moshi aho bashobora guca ari bihugu ariko muri Afrika bisanzwe bifise izo nzira urumva nk'ibihugu nka za Kenya barafise amagari ya moshi afise barashikiri bahari urumva ibihugu bishikiri bahari bisanganywe inzira za gari ya moshi n'amabarabara birafasha gatoyi ariko ibindi bihugu nabyo ne bizotegerezwa kwiyumvira yuko ukungene bashobora kongerereza amabarabara ayo yofasha mu bintu by'urudandajwi canke bagerageze naya hasanzwe bagerageze kubandanya bayafata neza ayo mabarabara ariko ibyo byose bisaba amahera menshi
nivyo biravugwa ko ikigo Center for Global Development cyo muri Amerika kivuga ko amabarabara ariko ikaburimbi asize kaburimbi muri Afrika ari bice 43% kwijana muri Afrika bice 30% vyayo akaba ari amabarabara yo muri Afrika yepfo ntimona ko impinga kiri ndende
impinga iracari ndende impinga iracari ndende ivyo byo kugira by'amabarabara n'icyo gituma ariko imigambi ibihugu byashobora gutangura kuraba imigambi y'iterambere bakabanza bakaraba aho igihugu cyose cishikanye bakabanza bagateza imbere gose nk'ibyo basanzwe bakora turi nk'ubu hariho nk'ibintu by'uburimyi n'ubworozi barashobora gushyiramo imigambi myinshi kandi myiza uburimyi n'ubworozi bakanabuteza imbere bakagira n'amahinguriro aho abarima canke aborora bashora ibintu hanyuma bakabishikana ku isoko mpuzamakungu aho barashobora gukuramo amahera atari make ashobora no kubafasha kongerereza canke kuriha ingurane boba basabye yukugira yukubaka amabarabara kubera amagari ya moshi inzira za gari ya moshi zozo zirazinze cyane ariko nazo ngira mu myaka izoza kuko iyi migambi yose ni migambi ya kazoza ni migambi itazoba mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri byo bituma ibihugu byose bikwiye kuraba nko mu myaka 20 imyaka 30 bakiyumvira abana babo bakiyumvira abuzukuru abuzukuruza ni iki gihugu bifuza ko bazobasigira icyo kintu nico dukwiye gutanga kwiyumvira kazoza ntihabe ari ibi bintu byoba uno munsi nyine ariko bakaraba kazoza bakongera bakagira n'amategeko bagafata n'amategeko akomeye meza ariko nk'ubu urabona hariho nk'ingorane y'ibintu vya ruswa ibyo ni ibintu bikomeye cyane iyo habaye nk'ibintu by'ingurane hariho icegeranyo cabaye cya World Bank kivuga caje mu ndwi iheze cyavuga ukungene amahera y'ingurane hariho ayanyurutswa urumva nk'ibyo ni ibintu nabyo ntibakwiye kuraba neza bakaraba neza bakaraba yuko ayo mahera y'ingurane yose baba basaba kwera igihugu kizoyariha abanyagihugu bazoyariha icyo ni kintu igihugu bakwiye kubona oke reka tuyashyire mu ngiro mu bikorwa bigenewe hanyuma twiyumvire kazoza k'abana k'abuzukuru n'abuzukuruza yego
ariko uravuga ayo madeni ibyo bihugu biri ko biza muri Afrika twariko turavuga ibyo bihugu by'ibihangange nk'Ubushinwa nk'Ubuyapani Burusiya na Amerika ifise imigambi gerageza kugabanya inguvu z'ivyo bihugu muri Afrika nk'ubushinwa hari nibindi bihugu vyemirije kugirisha amanama nkayo n'abategetsi bo muri Afrika mu gihe Ubuyapani, Uburusi, Ubushinwa, Ubwongereza bimaze kugirana inama n'abategetsi muri Afrika haravugwa ko hategekanijwe n'inama nkizo hagati y'akarere ka Afrika n'Ubufaransa, Arabia Saudite, Turkiya muri uyu mwaka. Ibyo bihugu byose iyo bije biza bitanga amadeni, nk'Ubushinwa buratanga amadeni menshi, ayo madeni nk'uko mwari ko muravuga n'amadeni azorihwa, ugasanga amafaranga yakoreshejwe muri ibyo twako turavuga nk'inyubako no gushira imitahe mu bindi bisata by'iterambere akoreshwa kuriha ayo madeni. Tuzova muri iyo mitego y'amadeni gute?
Ego, icyo ni kibazo ciza cyane, kuko yo umuntu igihugu gisavye ideni gitegerezwa kuririha aha ni mu mategeko mpuzamakungu. Icyo ni kintu gikomeye kandi rumva hariho nk'amadeni usanga ari nka y'imyaka 20 imyaka 30 ariko ayo madeni ategerezwa kuririha. Urumva igikuru nuko ibihugu byinshi ibyo bakwiye kugira no kugira amakomisiyo afasha kuraba yuko ayo madeni ariko arasabwa akenewe kandi ashobora gushigwa mu ngiro mu bintu ngirakamaro bikenewe n'igihugu, kuko iyo igihugu gifashe ideni ni byiza ko byofata ideni bikagishira mu kintu icyo gihugu gikeneye. Nk'ubu tuvuge nko mu gisate kijanywe n'amagara y'abantu, icyo gisate turazi yuko mu bihugu byinshi hakenewe amahera menshi kugira haboneke ibikoresho, imiti kandi hamwe n'inyigisho zo gufasha abo babaforoma n'abaganga, inyigisho bakameza ku inyigisho hanyuma bikabandanya bigafasha abanyagihugu, kuko nk'ubu hariho ibitaro ariko badashyira imiti, ibyo ni ibintu bikomeye cyane abanyagihugu barahahombera. Ariko rero nico gituma nk'ayo madeni ibihugu rero birakwiye kuraba amadeni bariko baraba nico bazoyakoresha kandi bakama bibuka umunyagihugu ahari hose, ntibibagira abanyagihugu, abanyagihugu babatoye bame bibuka yuko ni gikabo abanyagihugu bakeneye kandi kizobandanya bibafasha, akaba ariho ayo mahera y'ingurane bazishira. Nayo ubundi gufata amahera y'ingurane bakayesha mu kintu kidashika kitazokungukira abanyagihugu muri kazoza, ayo mahera arahombesha igihugu agahombesha cyane cyane abanyagihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Lionel Emesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu gisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turiko tuvuga ku bihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyavyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afrika, nico ibigo byo muri Afrika byokora kugira bihakure inyungu. Tugaruka ku mirongo ya telefone mbere ko tubandanya dufise Frederic. Frederic uratwumva?
Ndabumva neza.
Uri he Frederic?
Ndi bugendana mu Burundi.
Ofisi kibazo baza umutumire cyangwa icyumviro cyikiriza?
Ni kibazo ni icyumviro.
Yego.
Ama nagira ndamabaze ikibazo kimeze nk'igitera makenga benshi sinzi ko bashobora kuba bacishuye cyangwa cyabajije undi muze kuntunga, kuko murazi mu Burundi ko VOA tutayumviriza mbanje kubisegura. Ama rero nkavuga nti ko ibi bihugu biriko byitaho cyane cyane bibihugu byo muri Afrika kandi bibihugu nabyo baguma babi abidogira yuko intwaro yahitamutse neza ukuri arabona neza yuko batwipfuriza neza canke bashaka uburyo bagiserera intambara kugira bashobore kuronka aho badandaza ibibigwanisho byabo bona na cyane cyane ko ibi bihugu bikenye bikunda kwitabwaho n'ibihugu bikunda gukora ibigwanisho ha murakoze cyane
turabashimiye
ego me Frederic murakoze cyane icyo kibazo mubajije ego ibihugu biteye imbere n'ukuri cyane cyane ku rwego rwa Amerika ku bindi bihugu sinomenya neza icyo bifuza ariko mu ku rwego rwa Amerika Amerika irifuza cyane rwose kugira ubudandajwi n'ibihugu byo muri Afrika urabona nk'uko namye numvuga nabuze kare barafashije cyane kuva muri kahise mu bisate byinshi ariko ubu rero barifuza rwose ko abanyamitahe bino muri Amerika bashobora kuzana imitahe yabo bakungurura n'amahinguriro muri Afrika kandi iciza ni nyungu yo kuri Amerika Amerika irashobora kwakurira inyungu eka na Afrika irahakurira inyungu nyinshi nk'ubu dutanze nk'akarorero igituma ibihugu ubu bishushake bwinshi kuri Afrika nuko barabona ko Afrika ubu iri aho Ubushinwa bwari bugeze mu mwaka wa 78 igihe bahindura amategeko yugururira imihora abadandaji abanyamitahe bagahita binjira mu Bushinwa mu bwinshi urumva niho babona yuko urugero ubu Afrika igezeho ni nko muri ico gihe mu 78 nico gituma ubu rero bariko barahimiriza ibihugu byinshi byo muri Afrika ko bogerageza bagahindura amategeko cyangwa bakarondera bakaraba amategeko yabo yoba atorohereza abanyamitahe bakaraba kungene bayumvikana ko bakayahindura hanyuma muri ico gihe rero abanyamitahe bakumva yuko bazanye imitahe yabo kudandaza muri Afrika bazanye imitahe yabo nk'ubu kugurira nk'amahinguriro yuko igihugu kitoca kibatwara ku nguvu ayo mahinguriro yabo urumva ico ni ikintu gikomeye kandi Afrika nayo mu kuhatorera inyungu nuko hari abantu benshi b'incabwenge bize n'abatize ariko b'abakozi ariko incabwenge nyinshi zirahari n'abantu babishoboye gukora ariko akazi ntikaboneka cyane ariko urumva abantu barakeneye akazi kandi barakeneye n'akazi gahemba neza gahemba amahera umuntu ashobora kubaho akaronka n'imfungurwa zikwiye urumva muri icyo gihe haje amahinguriro hakaza n'ibikorwa biteza imbere ibikorwa byari bihasanzwe aho ibyo bene gihugu baratera imbere igihugu kigatera imbere muri Afrika kandi uko batera imbere ni nk'uko nayo mahinguriro ibyo bakora bashobora no kubidandaza kuri abo bo muri ibyo bihugu byo muri Afrika urumva ibihugu byose byombi yaba Amerika cyangwa ibihugu byo muri Afrika biraharonkera inyungu nini ikomeye urumva icyo kintu nicyo kintu gikomeye
dufite kandi Thierry ku murongo wa telefone Thierry uratumva
ndabumva neza Fidele mwiriwe kandi ndaramukije n'umutumire n'abatwumva bose
turabamukije mufite ikibazo cy'imviro
Nitimbire Fidele jewe ndabashimire cyane kuba mwazanye ikiganiro nk'iki kubera ko hariho kudatahura kumbure sinzi ko ari kwatwebwe abanyagihugu canke abategetsi ba Afrika ndashigikiye cyane umuntu ari karavuga mu bisanzwe iyo tumaze kuronka abantu b'abanyamahanga baje urabona ko Afrika en grande partie irimo ibishomeri tubonye rero abanyamahanga baje bagashinga ama entreprise tuba tubona ko shomaji igiye kugabanuka mugabo ico ndiko ndivyo nuko abategetsi ba Afrika hanini sinzi ko bahora biyumvira en grande partie ku banyagihugu bashobora kuba kumbure bashira hanini inyungu zabo imbere kuko hashobora kuza umunyamahanga yagomba kugira de negotiation nako zirya negotiation zikorwa n'abategetsi bo hejuru ubwabo nabo bantu baje barongoye delegation ya Jiva muri ibyo bihugu byaje bishaka kugirirana imigenderanire n'u Burundi cyangwa n'ibindi bihugu hini wacu muri Afrika bacusanga rero bagirirana ibiganiro hagati yabo mugabo ntaho inyungu y'umunyagihugu yigezwe ishigwe imbere kuko ibinda bivuga gutya kubera ko turose abantu baje bagashika entreprise tuba turose basi akajye ko gusura kuronka ubuzi mugabo ugacusanga ndatanga karero ku Bushinwa burakunze kuza muri Afrika kandi ukabona ko buje ku murindi munini mvuga tugira ubwo bubonye ko bobo nyene bizanira abakozi biwabo ni gake uzosanga ariko barakoresha abanyafrika icyo kimaze kuba rero dusha dusanga ari uruhombo musanga ikintu cyari ikintu cyiza cyo kuvuga ko hari abanyamahanga baje muri Afrika cyari ikintu cyiza mugabo ndavunira kagura abategetsi b'u Burundi cyangwa ba Afrika yose barabikwada kubaho cya kintu bakunze gukoresha ayo tero mikoresho muri politiki ngo ni ganyaganya icyo cyari gikwiye kubaho mugabo siko nibaza hanini ibyo babikogwa kubera nimba bazanye abakozi wabo twe turahombye kuko ariko bakorera ku butaka bwacu nta nyungu n'imirikira hafi rero ni ikintu cyiza mu gihe abategetsi bahamereye magabo bagashira imbere ahanini inyungu y'umunyagihugu ubundi ko boze bakaza batumbereye kuza kuyiba canke nkoresha iryo jambo naho ritabereye ariko abantu baje bagomba gukoresha burya ubutunzi Afrika ifise muri susore yabwo bakagomba gukoresha ugasanga umunyagihugu ntacyo yunguka aho ntacyo tuzofa twungutse nuko rero muri rusange ingerageje guhera heza abategetsi ndetse n'abanyafrika bose hahinduka ingendo tubone ko muri rusange baje bagira abanyamahanga natwe turaba icyo tugiye kunguka mu migenderanire yabo natwe nica icyo nico cyo nyine ikwiye gushyirwa imbere ubundi migenderanire ni myiza cyane ikwiye kuba murakoze cyane Fidele
turabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu tugaruka kuri icyo kibazo cy'akazi mwakisiguye ko ari kibazo kiboneka yanabigarutse ko uyu aheje kuduhamagara Thierry ikibazo cy'ubukene ni kibazo mu bibazo bituma Afrika idatera imbere abitegeze ibintu baravuga ni kibazo cy'ubushomeri bukomeye na cyane cyane mu bakiri bato mu gihe igisata kigezwe abantu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kivuga ko ubu muri Afrika havugwa ko hari abantu muri yaridi ni miliyoni amajana abiri icyo gisata kikavuga ko mu mwaka w'2050 icyo gitegekezo waciyongeye ko inshuro zibiri abantu bazaba bagera muri Afrika ku miliyaridi zibiri ni miliyoni amajana abiri mu gihe Afrika ivugwa ko ibice 60% kwijana by'abanyafrika ari abantu bakiri bato mu gihe abo bakiri bato naho barangiza amashuri ntibaronka akazi ni yindi ntambamye ikomeye ku bijanye n'iterambere mu bivuga kwiga
ego me murakoze cyane mu gihe mwabuze ibitegire yuko hariho mu myaka izoza bashobora kuba imiliyaridi zirenga zibiri kandi 60% bakaba bakiri bato urumva ubu ni intambamyi hari kubera nta kazi kenshi gahari mu bihugu byinshi ariko ibihugu byinshi byasinzikaye cyane ni kubera iyo haciye nk'intambara n'ubuzi burakeha kuko abadandaza cyangwa abo babifuza kuza iyo habaye intambara kenshi bamera nk'abarindira gatoyi ibyo nicyo gituma bama bahimiriza nka leta yino yo muri Amerika yamihimiriza ko amahoro ari ikintu gikomeye kugira abashobora kudandaza baze kudandaza batanga akazi bakongera bakavuga n'ibintu bya demokarasi nk'uko Thierry yavuze yuko inyungu abaja gusinya amasezerano baseruka ibihugu byazo muri Afrika babibuka inyungu z'abanyagihugu kandi n'abanyagihugu bose nabo ne bakwiye kumva yuko nicyo bituma hariho demokarasi hariho intwaro rusange n'abanyagihugu bakwiye kuyumvira abo bariko baratora abo bariko barashikiriza n'abantu bashobora kuzobazanira iterambere cyangwa abo bari baratoye barabazanira iterambere y'ukuri icyo kintu ni kintu abantu bakwiye kuza bariyumvira bakiyumvira yuko umuntu wese ahari umunyagihugu wese ahari arakomeye rwose kandi nawe narakeneye iterambere nicyo gituma bakwiye nabone kuraba abo batora bakaguma babahimiriza cyangwa bagatora abo bafasha cyane cyane muri ibyo by'iterambere icyo gihe iyo 60% rero irashobora kuba intambamyi abantu bataronse akazi urumva birashobora kuba intambamyi ariko nicyo gituma n'ibihugu biteye imbere urabona nko mu bihugu byinshi biteye imbere ugwaruka mu myaka izoza nabone ntibazo bafite ugwaruka kwinshi nko bihugu nko Buyapani canke ibihugu byo mu bihugu bya Buraya nafite ugwaruka kwinshi ku buryo nayo mahinguriro akoresha abantu bakiri abakoresha abantu benshi barakeneye gukoresha abakozi nico gituma benshi babona yuko mu gihe bataba bafite abakozi bakwiye bashobora gufasha amahinguriro yabo kubandanya bakora ibyo bahora bakora bashikana amasoko mu nzamakungu nico gituma ubu rero hari ubushake gutangatanganwa baze guhakazi ugo runganwe ugo gwaruka abo bantu bose bataba bafite akazi ubu canke muri kazoza nico bituma rero ibihugu rero bikwiye kwakerebukira ari ubu byinshi byamaze kwakerebukira bakahindura amategeko banyarutsa bagashikira ibihugu bishaka n'abanyamitahe bashaka kuzana mitahe yabo muri ibyo bihugu bakabashikira bakabatumira bakaza muri ibyo bihugu kugira badandaze batangure gutanga akazi urumva muri ico gihe rero bibandanyije uko bizozana inyungu ku banyagihugu ariko ubu ibihugu rero byinshi ariho byamaze gutangura ayo mategeko yuko uma babyorohereza ariko igikuru nuko bobandanya bobandanya kandi bakabandanya bahimiriza abanyamitahe kuzana ubuzi
ku murongo wa telefoni dufite isa uratwumva
yego ndabumva
isa urihe
ewe ndo muri komine Muhomba
mu Burundi
ufite
ikibazo bazo mutumire cyimviro nyaruse
ni cyimviro
yego
ni kibazo ariko aravuga ibijyanye n'iterambere muri Afurika ko twese twabasanga ridashobora gushyikira abanyagihugu kubera ko abenshi mu bategetsi bato bato usanga bikunda cyane bivanye n'uko batiyumvamo abanyagihugu baba barabatoye nihere ko nkajya bakarorero ndaze ukungene leta y'u Burundi yahamagaraye abantu kujya mu makoperative ariko uno munsi amakoperative akaba ari karasenywa n'abasantere bategereza kuyakingira mu kwiha amasoko mu bijyanye n'ibyerekeye ubu bworozi bw'amafi mbere jyewe nkaba ndi porofesiyare wanashaka nkaba ndanafunzwe ari byo ndanagira bariha amasoko hanyuma bamaze kuyiha bigatuma ibyo bakora bidashobora guteza imbere abanyagihugu kubera ko cyari cyane umusitsi wabo amadosiye nkaba turayafise turafise koperative yo mu Vyegwa iriko irasamburwa na musantere wa komine Muhomba kandi no kuyisahura barayisahuye umuriyoni ushika na umuriyoni umwe n'ibihumbi magana atandatu yewe n'uwo mwanya nkaba nashaka ko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bugerageza mukama umwanya ukwiye muhambaza nkabasigurira ukungene byagerera kurikirana kugira babimenye babikurikirane kugira ejo icyo gisata nibakirundamo amamiliyaridi bagasanga abanyagihugu ntacyo bakuyemo bajye bamenye ingene byagiye birakurikirana kuko uno munsi ubutungane mu Burundi turafite ingorane z'ubutungane
turabashimiye murakoze cyane muri icyo gihe turiko turavuga ku byerekeye ibyo bigo by'ibihangange biriko bigerageza kongereza igihagararo cyabyo cya politiki n'ubutunzi muri Afurika muri iki gihe haravugwa ikiza cy'umugera wa corona kiriko gitera gikwiragira ku isi ku bwanyu niyihe ngaruka ibyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cyane cyane ku bijyanye n'akarere ka Afurika
ego cyane rwose ikiza cha corona covid 19 kiramaze gutera agahombo katari gake akarurero mwarumvise nk'amahinguriro yabaye arugara iby'agateganyo canke amahinguriro akora buhoro buhoro mu gihugu c'Ubushinwa aho byatanguriye hanyuma ubu naho umugera wa corona covid 19 watanguye kuja mu bindi bihugu ico rero ni kintu cateye amakenga ibihugu byinshi cateye amakenga abadandaji kubera uri kuradandaza yo habaye nk'amahinguriro urabona nko mu Bushinwa njo gihugu bakora ibintu byinshi bakora ibintu byinshi bijya henshi ku isi kandi bakora n'ibintu bijya gufasha n'ayandi mahinguriro bumva nk'igihe rero bugara canke bakagabanya amwe amwe byarazanye ingorane zitari zike mu mahinguriro amwe amwe atari hake ku isi. Turafise icizere gikomeye ko bagiye kugitorera imigambi hanitse yo kurwanya ico kiza. Ejo umukuru w'igihugu wino cha Amerika nyakubahwa Donald Trump yaraduhumurije atumenyesha imigambi bagize kuva bakimenya ico kiza igihe catangura. Ubu rero banashinze ikomisiyo ijejwe gukoranya abahinga hamwe n'ubushobozi bukenewe cyane cyane ubushobozi bw'amafaranga muri ico gikorwa. Twavuze ukungene Amerika ifasha no mu kwego rw'amagara cyane cyane muri bihugu byo muri Afurika n'ibindi bihugu byo ku isi. Urumva muri ico gihe bizofasha cyane kugerageza kugabanya ico kiza. Baranonge baravuga yuko urucanco rwayo rushobora gutorwa mu mezi atarenga abiri. Muri ico gihe rero icizero kirahari. Urumva baraduhumirije neza abadandaji ariko barabagabishije yuko bo kwama biteguye mu gihe ico kiza cobandanya ariko nabone bakaraba ukungene bofasha iyo imigambi yo kugerageza kukigabanya ikenewe n'abadandaji hamwe n'abakoresha bakabifasha.
Ico kiza catanguriye mu Bushinwa, ico kiza cy'umugera wa corona. Ubushinwa tukaba tuzi ko bukorera nka hose ubu muri Afurika. Nikihe ibihugu byo muri Afurika byokora kugira ntikigire ingaruka zikomeye ku butunzi ko ndibaza nk'abadandaje ubu ko cyangwa abagwiza atunga muri Afurika bagonanwa kuja mu Bushinwa muri iki gihe?
Ego, urumva ico kiza carazanye ingorane zitari zike. Hariho abantu cyane cyane no muri Afurika baja kugura ibintu mu Bushinwa barahahombeye cyane. Ariko ni hamwe iyo umuntu ariko aradandaza ni byiza ko yo kwama yategekanije imihora akaba afise n'ahandi ashobora kuja kugura ibyo bintu mu gihe hogira ingorane mu gihugu kimwe. Urumva nk'ubu umuntu ashorera mu Bushinwa akagira izo ngorane ashobora kuraba ibindi bihugu ashobora kuzoshoreramo. Nico gituma ariko iki kiza kizotanga inyigisho yuko abantu abadandaje cyanke abacancana abadandaza n'ibihugu bikaraba yuko badandazanya n'ibihugu byinshi bagakorana n'ibintu by'ibihugu byinshi amahinguro menshi kugira haramutse haba ingorane nk'iyi iki kiza cyabaye gushuka ubu turiteze ko kitazomara igihe kinini ariko kirashobora kumara igihe kitari gito.
Tugarutse ku migambi myiza Afurika yategekanije abategetsi b'ibihugu ku rwego rw'ibihugu rw'abakuru b'ibihugu. Turibuka imigambi yari irashe nka Plan de Lagos, turibuka wa mugambi wa NEPAD ujejwe n'ivyo twariko turavuga by'inyubako. Hari uwundi mugambi ubumwe bwa Afurika buheruka gushiraho umugambi wo mu mwaka w'2063 utegekanijwe kuteza imbere izo nyubako twariko turavuga n'uruja n'uruza atantambamye mu karere ka Afurika. Iyo migambi yose ni imigambi myiza kandi nta muntu ashobora gutera imbere adafise vision, adafise umugambi. Ariko iyo migambi yahereye mu majambo, ntiyagiye mu bikorwa. Ni kubera iki? Ni ikihe gituma iyo migambi yama yafashwe mugabo ntishigwe mu bikorwa muri Afurika?
Ego, icyo ni kibazo gikomeye cyane. Muri Afurika urumva nk'uko twavuze ko hari ibihugu birenga 50. Ibihugu byose urumva bifite ubwigenge bwabyo, bufise amategeko yabyo, ufise n'ubukerebutsi bwabyo iyo hageze nk'ibintu by'urudandazwa. nico gituma rero abategetsi bakwiye kwama baraba cyane cyane inyungu z'igihugu cyabo, inyungu z'abanyagihugu, cyane cyane bakongera bakanaraba ibikenewe mu gihugu cyabo, akaba ariho bashira izo ngiro, kandi bakongera igikuru no kwama bugururira imihora, bakaraba kumwe nashobora gukorana n'ibindi bihugu, bakongera bakaraba ukungene bashira iyo mitahe mu bintu byankenegwa, kandi bagacungera niyo mitahe ntihabe ivyo kunyuruza amatungo y'abanyagihugu, kuko icyo ni kintu gikomeye cyane.
Yego, ku murongo wa telefone dufise Uwimana. Uwimana, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uwimana, uhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo bazo umutumire, icyumviro shikirizo?
Mfite icyiyumviro.
Yego.
Yewe, mbona ku giti cyanjye uriya ibihugu byo hanze cyangwa se imigabane yo hanze uriya bifite inyungu zikomeye cyane mu gushora imari muri Afurika, ariko natwe abanyafurika dufitemo inyungu. Gusa ikibazo gihari ni uburyo imwe mu bihugu ndetse n'ubuyobozi utareba izo nyungu. Ariko mu by'ukuri iyo ndebye mbona ni byiza, bidufitiye umumaro, bituma tubasha kubona akazi ubwo bigatera imbere, kuko iyo hari imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi bizamura impande zombi, mu gihe atarimo ibikorwa bijyanye n'inyungu za buri ruhande. Ikindi ni uko ibihugu bya Afurika bigomba kubyaza ayo mahirwe kandi bikarinda n'ubusugire bw'igihugu byabyo.
Murakoze.
Yego.
Umugani mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise, naho ibyo bihugu by'ibihangange byo hanze, naho ibihugu byo muri Afurika bikeneye imitaha ibyo bihugu bishobora kuzana kugira biteze iterambere. Wari kurasigura igikuru ko byose bizova mu maboko y'abanyafurika n'abategetsi ba Afurika mu guhindura ingendo. Mu kurangiza, wose urugasigurira abari kubatwumviriza icyokogwa ku ruhande rwa Afurika cyane cyane, kugira ngo iyo migambi yose ibyo byose turiko turavuga bije mu bikorwa bigirira akamaro abanyagihugu.
Ego, iyo migambi yose kugira ishobore gushikira abanyagihugu, nuko ibihugu birakwiye gutangura kugira inyigisho, bakigisha abanyagihugu, bakabigisha amasezerano ibihugu biriko biraja hamwe n'ibindi bihugu, bakabasigurira neza, kuko kenshi amasezerano aba hagati y'ibihugu, kenshi abanyagihugu ntibayabasigurira neza, babwire ukungene ayo amasezerano iciza cyavyo ukungene bizovungukira. Nico gituma ni byiza cyane ko bobandanya bagira inyigisho, bakigisha abanyagihugu, bakongera bakigisha no mu mashuri, bakagirisha n'inyigisho nabo n'abakozi abakora, bakabigisha neza, bakabumvisha neza. Igituma izo ngurane bariko barazifata aho bazozishyira icyo bifuza,
yego,
akaba ari kintu coba ari kintu gikomeye, kuko burya bavuga ngo ubwenge burarangwa. Nicyo bituma bashizemo n'abanyagihugu bakababaza icyumviro cyabo, abanyagihugu bashobora gufasha neza.
Murakoze. Yari Lionel Meshano n'onoso ivyereke budandaje mpuzamakungu yigisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara ca San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya California. Twako turavuga ku bihugu by'ibihangange byo ku isi biriko birondera gukomeza igihagararo cyavyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afurika, nico Afurika yo bakura. Turabashimira yo mwese mwahamagaye mugabaza ibibazo mugashikiriza ivyimviro, namwe mwese mukunda Radio ya Amerika, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, rero Radio Ijwi rya Amerika.
Sunda bas, holy wa bay, holy wa laisi. Kaidi ndimu